Muruvura dijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kane itariki ya gatandatu ukwezi kwa cyenda umwaka w'2018. Muratwumvira by'umwihariko ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41 kugera saa 2. Amakuru bwa mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya 94 mu Rwanda agiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite.
Abavuga ko mu Rwanda hari abagore benshi mu nteko ishinga amategeko bazajya banibuka ko mu Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi ifite abagore benshi bafunzwe bazira ibya politiki.
Uyu ni umunyamategeko Bernard Ntaganda, umwe mu bashinze ishyaka PES imberakuri ryaje gucikamo ibice bibiri. Igice cyemewe n'amategeko kiyobowe na Mukabunani Christine nicyo kigiye mu nteko ishinga amategeko. Mu Burundi, umuryango w'abibumbye uritegura gutangaza amazina y'aburega ubwicanyi. Amakuru yo mu biyaga bigari ariko arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana. Aloyse, bwakeye.
Bwake Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Nigeria batangaje ko ku munsi wa gatatu kwikiza cya korera kimaze guhitana abantu 14, abandi 44 bajanywe mu bitaro mu ndwi iheze mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Maiduguri muri leta ya Borno. Benshi muri abo bafashwe hamwe n'abafuye bari mu ikambi y'abatejejwe ingo zabo i Maiduguri, abandi mu micungararo yaho. Igisagara cya Maiduguri cyaranzwemo ubwicanyi mu mezi aheze, ari nacyo cyatumye abantu batari bake bata ingo zabo. Nyamugigima yo ku rwego rwa magnitude bice bitandatu, magnitude zitandatu murambabarira n'ibicindwi yarateye izinga rya Hokkaido mu Buyapani, ihamba amazu atari make hamwe n'abantu kuri uyu munsi wa kane. Abantu bashika ku 125 bakomeretse, abandi 20 ntibaramenya irengero ryabo nkuko byashikirijwe n'ikigo cy'Ubuyapani gikurikirana iby'imiti gito y'isi. Mushiranganje wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yavuze ko abasirikare bashika ku 25,000 barungitswe muri iryo zinga rya Hokkaido gufasha kurondera no kurokora abantu batari bake. Nayakamo kamakungu gasaba Siriya hamwe n'ibihugu bicuditse ari by'u Burusiya na Irani kwirinda icyo cyose sa amaraso kigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Idlib kariyongereye ejo ku munsi wa gatatu. Akarere k'iyo ntara gahana urubibe na Turukiya nicyo gice cya nyuma kikirimwo abarwanya ubutegetsi bwa Siriya. Abasirikare ba Siriya bariko barakikuza iyo ntara kandi ababikurikiranira hafi bavuga ko hashobora kuba urugamba rwa gisirikare rukomeye cyane. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ejo kuwa gatatu ko atawo kwemera ubwicanyi bugiye kuba muri Idlib ko mu gihe byoba amakungu hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byoshavura. Abajijwe nimba hari icyo Amerika igiye gukora cyo kubuza icyo gitero, Trump yishuye avuga ko ariko abikurikiranira hafi. Inama ya ONU amahoro n'umutekano ku isi itekanye gukorana ejo ku munsi wa gatanu kuvugana kuri icyo kibazo, ariko muri icyo gihe nyine abakuru b'ibihugu bya Turukiya, Uburusiya na Irani nabo batekanya inama izobahuriza i Teherani muri ku murwa mukuru wa Irani. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo ku gatatu yaragendeye Eritrea, urugendo rwa mbere agize muri icyo gihugu kibanyi cyo mu ihembe rya Afrika kuva mu kwezi kw'indwi, aho harangiriye icuka cy'intambara cyari kimaze imyaka 20 hagati y'ibyo bihugu. Urwo rugendo rw'iminsi ibiri arukoze ariko aratahuka ava mu Bushinwa mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afrika hamwe n'Ubushinwa mu gisagara cya Beijing. Ethiopia na Eritrea byariginye ubucuti bwari bwaratosekaye icyo kiringo cyose, inyuma yaho Ethiopia yemereye guheba ubutaka bafuye kuva mu myaka y'1990. Mwamenya ko Ethiopia itekanya kongera kugurura ambasade yayo i Asmara kuri uyu munsi wa kane. Indege yari ivuye I Dubai yarashizwe ku ruhande akanya gato ishitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i New York inyuma yaho habonetse amakuru avuga ingwara itamenyekanye yafashe ingenzi zari muri iyo ndege ibigo byo muri Leta Zunze za Amerika bijejwe kugenzura no gukinga ibiza n'ingwara nicyo byafashe iyo ngingo yo gushyira ku ruhande iyo ndege yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yari mu ingenzi amajana 520 basuzuma kugira basuzume ijana muri bo barabe icyateye iyo ngwara bamwe babasanganye inkorora abandi basanga bameneka imitwe barababara mu mihogo abandi bafise ubushuhe abategetsi bavuga ku ingenzi zitatu hamwe n'abandi ndwi bakoreye iyo ndege bashizwe mu bitaro abandi bararekuwe babona kubandanya urugendo rwabo mu gihe hakibandanya gutohozwa icatumye iyo ndwara iba Nayo abategetsi muri Afghanistan bashikirije ko bombe zibiri zaturikijwe ku murwa mukuru Kabul mu gace kabamwe abayisilamu mu bwoko bw'abashite zahitanye abantu bashika kuri 200 abandi barenga 60 barakomereka igipolisi kivuga ko umwiyahuzi yiturikije ko bombe ya mbere bombe ya kabiri turika mu gihe abategetsi bari ko baratabara bahitanywe na bombe ya mbere nta muhari numwe uremera ko ari wo uri inyuma y'ico gitero ariko ukekwa numuhari wa leta ya Kiisilamu iyo miha na yatewe igwiriyemwo abashite mu kwezi kwa 12 yarakozwemwo ibitero bya bombe yishe abantu barenga 40 nayo mu kwezi k'8 abandi 34 barishwe ni bombe z'umwiyahuzi
Aloise Bigirimana urakoze inshuti zacu muteze amatwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet ku rubuga radio yacu voa.com Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayatangije urugendo rw'urumuri rw'amahoro Fidel Nsabimana d'Antoine yakurikiye uyu muhango wabereye muri komini Bugendana y'intara ya Gitega
muri komini ya Bugendana neza na neza ku mutumba wa Bitare niyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yugururiye ikese urugendo rw'urumuri rw'amahoro ugo rumuri rw'amahoro rugiye kumara iminsi 9 ruzunguruka intara zo zigize igihugu cy'u Burundi urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwamarutegurwa uko umwaka utashe kuva mu mwaka w'2006 umugambwe CNDD-FDD umaze umwaka ku butegetsi imbere y'uko urugendo rutangura kuri igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye abamenyesha makuru intumbero y'urumuri rw'amahoro n'imvo n'imvano
twashaka kumenyesha neza yuko urumuri rw'amahoro twarutangije mu mwaka w'2006 mu ntumbero yo kwereka abarundi yuko twinjiye mu gihe cy'amahoro kandi amahoro ari gukamisha ibikorwa n'icyo tuma rero dufata uri kahise kino urumuri rw'amahoro ubonye rukoreshwa kera mu Bugiriki mu gihe hari ingorane muri icyo gihe cy'Ubugiriki baca bakoresheje urumuri rw'amahoro byatuma injyane zose zihagarara ariko twe kino gikorwa dufite amahoro twifuza yuko amahoro tuyakamisha ibikorwa nicyo gituma rero urumuri rw'amahoro twarutanguje kugira ngo duhamagare abarundi bose kwitabira imigambi y'iterambere na cyane cyane ibijyanye no kubikorwa rusange bisigure neza yuko kuva dutanguye runo rugendo rw'amahoro tumaze gukora byinshi cyane bimaze gushika ku ntambwe ishara Burundi kuntaye kwihe gusimataza naye kwikukira kuko mwaraze neza yuko no mucivu kuba tingu Burundi Imana kuduhaye kudutungire ariko kandi duture igihugu cacu amaboko umutima hamwe kandi n'ubuzima
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yongera abwira abamenyesha makuru icivugo cuno mwaka aho yagiriye kavuga ko uno mwaka udasanzwe kuri urwo rumuri rw'amahoro
twafashe icivugo nyamukuru bwa runo rugendo rw'urumuri rw'amahoro yuko ari kuzirikana igihugu cacu uno munsi rero kuno gihe uno mwaka kugira 12 kugira 12 atanduka rero twara tubikora kuko twifuza kuzirikana igihugu cacu cavuye hehe kigeze hehe tugomba gushika hehe none ko basokuru bacu bakituraze natwe twokiraga abana bacu gute dushaka yuko rero kuno gihe rero tuvuga tuti tuzirikana igihugu cacu cazananye aho kigeze naho tugomba gutoshika mwana twebwe no munsi tuzi ruhara kugira ngo dutange akaruhuko keza mu benegihugu n'abazokurikira bazafata akaruhuko keza kuri twebwe.
Ubu muri rw'amahoro rwaca rufata inzira aho ruza guca mu ntara za Karusi na Muyinga rukaza kurara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Biteganijwe kugo rugendo rw'urumuri rw'amahoro ruzorangira inyuma y'iminsi 9 ruzunguruka mu gihugu cyose, ruzorangirira mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, intara president Nkurunziza avukamwo. Ugo rugendo rwugururijwe muri komine ya Bugendana mu gihe muri iyo komine nyene ari ho hugururijwe icese isekeza ryo kwamamariza gutora yego mu ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro riheruka guhinduka. Ni naho kandi iryo bwirizwa shingiro ryatangarijwe icese n'umukuru w'igihugu iyo komine ya Bugendana. Abenshi kaba bibaza igituma umukuru w'igihugu akunze kwikoreramwo ibirori bitandukanye biranga ubuzima bw'igihugu. Igitega Fidel Danton Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda bwa mbere na mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya 94, ishyaka PS Mberakuri ryemewe n'amategeko riyobowe na Mukabuna ni Christine, n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yabonye imyanya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umunyamategeko Bernard Ntaganda, umwe mu bashinze ishyaka PS Mberakuri ryaje gucikamo ibice bibiri, uko yakiriye aya matora.
Ibyavuye muri aya matora y'abadepite bigaragaza neza ko FPR iretse Abanyarwanda ko ari rya shyaka ishaka byose ikanga byose. Ngarutse rero kuri icyo kibazo cya Mukabunani, ndagira ngo nongere mbwire Abanyarwanda ko ishyaka PS Mberakuri ryagiye mu matora atari ishyaka PS Mberakuri nk'uko bari. Iya shyaka PS Mberakuri ni ishami rya FPR iri mu matora. Byumvikane rero abantu b'abarwanashyaka b'ikubitiro b'ishyaka rya PS Mberakuri tuzi umurongo wa PS Mberakuri aho uhagaze. PS ni ishyaka ryashinzwe rishaka kwereka Abanyarwanda ndetse n'isi yose imiyoborere mibi ya FPR. Icya kabiri, dushinga ishyaka PS Mberakuri n'uwo mudamu Mukabunani ahari, twari twafashe umurongo wo kuvuga ngo turi ishyaka ritavuga rumwe na FPR, bityo ntidushobora na busa kujya muri forum. Nagira ngo nibutse Abanyarwanda ko ishyaka PS Mberakuri ariyo shyaka rya mbere ryasabye FPR kigomba guhindura itegeko nshinga maze amashyaka ajya muri forum hakajyamo amashyaka abishaka.
None se ku bwanyu muravuga ko ishyaka PS Mberakuri ryemerewe imyanya ibiri mu nteko amategeko atari PS Mberakuri mwe muzi, ariko niryo rizwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari ryo rihagarariye abarwanashyaka muvuga?
Ntabwo ari byo. Abantu cyane cyane abanyamakuru, ndagira ngo nicyo kintu gishimangire, numvise ha abanyamakuru harimo nabo mu radio yanyu Ijwi rya Amerika bavuga ko mu Rwanda habaye inteko ishinga amategeko irimo amashyaka ya opposition arimo PS Mberakuri yemita ishami rya FPR nariya bita rya Green Party. Ariya mashyaka ntago ari amashyaka atavuga rumwe na FPR, ahubwo ni amashyaka agizwe n'abantu bishakira imyanya muri politiki ariko badashaka inyungu y'igihugu.
Aya matora yabaye kuva ku cyumweru ku wa mbere no ku wa kabiri. Mwe nk'umunyapolitiki n'umunyamategeko mwayabonye mute? Yabaye mu bwisanzure? Yabaye amatora mwavuga ko ashingiye ku mahame ya demokarasi?
Ntabwo rega kuva FPR yafata ubutegetsi ntabwo mu Rwanda higeze habaho amatora. Ndakeka ko igihe cyose FPR itazemera ko urubuga rwa politiki rufungurwa hanyuma mu matora hakajyamo amashyaka atavuga rumwe na FPR, icyo gihe birumvikana ko ku ikubitiro ntabwo ushobora kuvuga ko habayeho amatora yabaye mu mucyo. Ibyo rero byumvikane, niba FPR yarakumiriye amashyaka nyayo atavuga rumwe nayo hanyuma FPR ikemera aya mashyaka agomba kwigaragira, ndavuga za PS Mberakuri za Mukabunani na Green Party, birumvikana ko mu Rwanda rwa FPR nta matora ahari ku buryo wavuga ko yabaye mu mucyo. Hari ikintu nshaka kongera gushimangira, numvise babyina itsinzi, ibyo nibyo nita itsinzi itagira ikuzo, aho bavuga ngo mu Rwanda ngo inteko ishinga amategeko ngo yagiyemo ngo abagore, numvise none ngo ari 63
n'abanyuzwe ku ijana abo bagore se bagiyemo bate twebwe icyo dushaka si ubwinshi bw'abagore n'abagore bafitiye akamaro abanyarwanda tunibutse ko tunibutse abanyarwanda ko abo bagore abo bafashe iya mbere mu guhindura itegeko nshinga kugira ngo bashyireho ubwami muri Repubulika mu Rwanda abo bagore rero amateka politiki azabibutsa ikindi kandi abavuga ko mu Rwanda hari abagore benshi mu nteko ishinga amategeko bazajya banibuka ko mu Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi ifite abagore benshi bafunzwe bazira ibya politiki.
Ndabashimiye cyane Bwana Maitre Ntaganda Bernard ku bisobanuro muduhaye.
Itsinda ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora nketi ku bwicanyi bwo mu Burundi riritegura gutangaza aboroni ikekaho ibyo byaha. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hampson, umwe mu bagize iri tsinda, amubaza ibikuru bikubiye muri iki cyegeranyo cyabo.
Et les conclusions de la commission d'enquête se sont à vrai dire.
Biri muri icyo cyegeranyo ahanini ubiraje ni nk'ibiri mu cyo twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengerabutungane, uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko, guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa, gufata ku nguvu abapfasoni no kwaka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Hari ibyahindutse ariko tugeranyije no mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara, byumvikana ko umuntu byari byoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi, mu mashamba no mu binogo rusange. Kuba rero ibiziga bitagitorwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengerabutungane bwaheze.
Impinduka zose mudondaguye ko twumva taciza kirimwo, none kuva mu mwaka w'2017 ntacigeze gihinduka ciza.
Birababaje ariko ntacahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye, ariko uko gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako mu matora yo guhindura ibyirinzo nshingiro, aho urwaruka rw'imbonerakure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Dans votre rap mucegeranye cyane mugaruka ku co mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza itume ibintu byunyuka. Mwoduha akarorero ka zimwe muri izo mvugo.
Utroni twinshi kandi si perezida gusa twadonye ku rutoke. Hari nk'indirimbo z'imbonerakure urwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe imwe harimo abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataraze neza zizoshobora gucanishamwo. Niko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politiki atari ic'ubwoko, yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mu
twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi, ariko leta yaratwimye amahigwe. Naho biruko ntaco vyatubujije mu gutororokanya amakuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinase ko ari abaronswe impusha zo kugendera Burundi, ariko abazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivyo agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero ntamenyesha makuru mpuzamakungu nta musha bakironswa. Abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza, abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye, gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Igikwiye gukurikira inyuma iyi raporo yanyu
n'igihe
bizova ahanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza, ariko ntaco turi buhindure. Kwibaza ko imigwi itandukanye irimwo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka.
Naho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije umushikiranganje w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin Nivyabandi
uko yakiriye ibirego bya Loni.
Yarakora ugambere ndo dutangaza kuko guhera mu 2015 iyo rapport kumariye no rukurikirana rero gukinjira byari birimo cyane cyane isoboneka yuko bagenda baragira icyo bita muri Faransa Romero kugira amacuru twabonyemo ibirimo byo birasemye mukuru w'igucacu yo mukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira batangiye ubwoko bwose b'intara zose tubaje muri kanisa k'igihugu cyacu kumusha no kwigisha rero amacakubiri rwago n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura umunyafurika abantu bakoreshwa n'abazungu babarihaye ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwazangabo zikuru ko ari byo zishyize zigenda mu byo guhondera cya kazi na muntu bikaba biboneka rero bita bijya birafite intumbero kuko ni kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'imbutu abenegihugu ari mu butegetsi busenyuke.
Iyo raporo yavuga ko ubwicanyi bumwe bubandanya gufunga abantu eka kubatoteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politike imigambo cyangwa ibyiyumviro bya politike ivyo byo mubivuga kwiye
ngundi kije rero hari abantu nabo twita mu bwamo ndabahinga agenda gategura rasoro yo kugenda rebuza gusa yibeza makuvuga yuko ibyo bitigire byaduze kubwita bwabandanije rimwe na rimwe ari byo twibaga imvo nyamukuri y'ibitwa bikinze tanga rasoro mwene kuko turabye kusiba n'aya masaha turavugana ndiko ndikuru muri rw'amahoro twari tuvanye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abenegihugu baba ariko baratamba bagataha ibintu bikorwa bindi bagize urango kico gihugu kiro cyarango ibikorwa by'iterambere aho umukuru w'igihugu agendamo n'abenegihugu n'abandi n'ibindi igihugu cyari tuvuga yuko ati akazira muntu ariko karahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore ariko arafatwa ku bibi navuze yuko uri tuvuga yuko twari tuba turi paradizo hariho utunatuga tugenda turaba mugabo n'icyo bishyira ku jenerali kanaka n'umushyiranganzi kanaka avuga se no kuvuga k'umukuru w'igihugu.
Muravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza cyo bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu cyo bagituma abahinga babinonoseye batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo n'iki.
Muri kino gihe ibyaha gato y'akazi na muntu minisiteri binakoresha kugira basigira amaleta birakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mukuhungabanya gato y'akazi na muntu hanyuma bikabandanya kirungika y'inteko binoze bataku w'amazi hanyuma atabo bagabo n'abo bakenyezi mu bafate kuko bidahuye n'inyungu z'abatwati ni kimwe ni byananiranye 2015 ashaka gukoreshwa biciye mu by'agato y'akazi na muntu kugira bishikweko ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwa cyakazi na muntu ubutireke tubirabe uko igihe twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari ibyo bikekeje byagiye birafatwa nta maraporo nk'ayo yabaye igihe haba 2022 yahaye umunani n'umunani 1993 ibyo twabibonye mbega ubu hari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abanyagihugu abashikiranganji bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaza kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo y'agasakisaki rimwe na rimwe ubona ko ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusiba umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatohoza nawe tubona yuko rimwe na rimwe agenda afite umurongo yahawe na raporo agiyeshika.
Martin Nivyabandi n'umushikiranganji w'Uburundi ajejwe agateka akazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Murakoze nawe.
Siporo n'imikino. Ikibuga cyitiriwe Umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gisagara cya Bujumbura cyahinduye ubusitani bwa kizungu none cyongeye kwakira imikino y'umupira w'amaguru. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura.
Inyuma y'umwaka urenga ico kibuga kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura kiriko kirasanurwa cyasubiriye kwakira inkino z'amahiganwa atandukanye y'umupira w'amaguru ku ndwi igira kane. Ico kibuga cyakiriye inkino z'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu zihuza imirwi yo mu cyiciro cya mbere ku rwego rw'igihugu. Igihe cy'isaha 8 kuri uyu wa gatatu Buja City watsinze Atletico Olympique FC Bujumbura kimwe ku busa. Igihe cy'isaha 10 naho Le Lion w'i Bujumbura wanganije na Flambeau Leste wo mu Ruyigi kimwe ku kindi. Ni mu gihe ku munsi wa kabiri Mesaje Bujumbura watsinzwe na Bumamuru wo mu Cibitoke igihe cy'isaha 8:00 ku busa. Igihe cy'isaha 10 naho Lidia Ridike Burundi Sport for Africa y'Ubujumbura watsinze Ngozi City kimwe kubusa abakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cha Bujumbura barashima ko gusubiriza umusezero ku kibuga citira umugano wa Rudoviko rwa Gasore byarangiye bagasaba ko hogira igikozwe kubijanye n'ubwugamo Sengiyumva Felicien n'umwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bo ku murwa mukuru w'u Burundi yaze n'ijwi rya Amerika
je ndavyakira neza cyane ni iterambere mu gihugu cyacu ko ari mu bihevya heze ama match do competition yigeze kuba ndi ngaha imvura yaraguye amazi aruzura mu kibuga gose ngaho barabura ingene bokina kubw'Imana dusenga twabibonye ikibuga gishasha ciza hagati mu ruhande ndabona mu ruhande ni kamitende turarindire aho havuye ivyo hazosubira haze nibindi batwubakira hagati bine ko mu ruhande guri putu turabe ko tuba turi heza indani no hanze
icegera cha kabiri cy'umukuru w'ishirahamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi atanga inyishu kuri ico gisabo cyabo bakoze umupira w'amaguru bo mu gisagara cha Bujumbura Mustafa Samugabo avuga ko kubaka ubwo bwugamo biri mu migambi agasaba abanyagisagara kuzoterera nibategwa kampo
twebwe mu byerekeye byo gusanura ikibuga aho abakinyi bakinira no kuvuga R2J cyaheze nkuko twabifashanije na FIFA tugatanga uwo mugambi kabudufashamo n'umunsi rero twabihejeje nicyo gituma amahiganwa ariko arabandaniza kuri iki kibuga kugira ngo nabantu b'ibujumbura basubire baronka bateramira ku ma weekend
aheze cyo kwita pelouse artificielle gusa ariko turabona ku mpande pour tour tribune cyagumya ari zabindi nta mugambi wakazoza
mugambi muri kazoza uriho nkuko mukuru w'ishyira mu gimpira w'amaguru yabivuze yarashizeho mugambi aravuga yuko federation yokorana na meri nayo gakorana na bene gihugu mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo nabo baze baterere kugira ngo nabo bagire stade nziza nkuko mubizi ruguru amasada ariko arabameza ivyo kubyika nakuntu abanyagisagara nabo kandi harimo abantu bakunda umupira cyane nabo batogerageza ngo bafashe kugira ngo stade iboneke neza nabo nyene bazoze bateramira ahantu babona ko hasa neza bafashije
igino zabereye ruguru mu ntara kuri uyu wa kabiri Flambeau du Centre watsinze Olympic Star bitatu kubusa Musongati watsinze Rukinzo bine kuri kimwe Kayanza United watsinze Vitaro bibiri kubusa kuri uyu wa gatatu naho Aigle Noir ukaba watsinze Messager Ngozi bibiri kubusa Bujumbura Evariste Nziko Banyanga ijwi rya Amerika
Sporo n'imikino kandi ni rushanwa rya tennis US Open ry'ababigize umwuga ririmo ribera mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Fidel Niyongabo aratubwira aho rigeze
urakoze Thomas kumakuru y'inkino twashimikiye ku higanwa rikomeye rya tennis ya US Open ririko ribera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inkino za kimwe cya kane cy'iryo higanwa zabaye ku munsi wa kabiri n'ejo kwa gatatu mu nkino zabaye ku munsi wa kabiri ku ruhande rw'abagabo umunyargentine Juan Martin de Potro yatsinze umunyamerika John Isner amaseta atatu kuri imwe ku manota atandatu kuri indwi atandatu kuri atatu ndwi kuri atandatu na atandatu kuri abiri De Potro akaba yunguruje muri kimwe cya kabiri cy'igamuro rya tennis rya US Open. Mu rundi rukino Rafael Nadal wo muri Espagne niwe yunguruje nyuma yo kwatsinze Dominique Thiem wo mu gihugu cya Australia amaseta 3 kuri 2, amanota ubusa kuri 6, 6 kuri 4, 7 kuri 5, 6 kuri 7, 7 kuri 6. Ku ruhande rw'abafasoni mu nkino zo ku munsi wa kabiri za kimwe cya kane, umunyamerika kazi Serena Williams yatsinze Caroline Pliskova aturuka muri Repubulika y'Abacheke mu maseta abiri ku manota 6 kuri 4 na 6 kuri 3. Serena Williams afise imyaka 36 muri iki gihe ariko arondera gutsindira igikombe cy'igana rya tennis rikomeye cya mbere kuva yibarusa umwana w'umukobwa Olympia mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze w'2017. Niyo atsindira ihiganwa rya tennis rya US Open rizoba ari ihiganwa rikomeye rigira rya 24 z'abatsindi azobagiye ku rugero rumwe n'umunya Australia kazi Margaret Court mu bakinyi ba tennis bazoba batsindiye amahiganwa akomeye cyane menshi ya tennis kurusha abandi ku isi ku rwego rw'abapasoni. Murundi rukino Anastasia Sevatsova yatsinze umunyamerika kazi Sloane Stephens mu maseta abiri ku manota 6 kuri 2 na 6 kuri 3. Mu nkino za kimwe cya kane zabaye ejo kuwa gatatu ku ruhande rw'abagabo Marin Cilic wo muri Bosnia na Herzegovina yahuye na Nishikori wo mu Buyapani mu gihe mu rukino rwo mu nyuma yaho Novak Djokovic wo muri Serbia yahuye na John Millman. Ku ruhande rw'abafasoni ejo kuwa gatatu muri kimwe cya kane cy'iganwa rya tennis rya US Open Naomi Osaka wo mu Buyapani yatsinze Lesya Surenko wo muri Ukraine mu maseta abiri ku manota 6 kuri 1 na 6 kuri 1. Mu rukino rw'inyuma yaho umunyamerika kazi Madison Keys yahuye na Carla Suarez Navarro wo mu gihugu cya Espagne ahani uturangirije makuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Shuti zacu ibiganiro byacu birakomeza ntimuje kure rero mukomeze munogerwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika mbaye mbikiranuye mugira umunsi mwiza murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.